Et lui, Miss Woody America. Ubu ni wa mwanya Ijwi rya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri Isanga. Mwumviriza iminsi yose isaha 10 za kumuhinga mu masaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Muri kumwe na Fide Niyongabo. Ikibazo cy'amazi meza ni ikibazo gikomeye mu Burundi. Kubwishami igishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryita abana UNICEF, abantu 2 kuri 5 mu Burundi ntibaronka amazi meza. UNICEF ivuga kandi ko indwara zifatiye ku mazi mabi ziri mu zihitana abana benshi mu Burundi imbere y'uko bashikana imyaka 5. Nikiye cokorwa kugira icyo kibazo gitoregwe inyishu. Nivyo tugiye kuganira mu kiganiro muri Sanga. Kaze mwese mu kiganiro cyacu
muri Sanga. Ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva 10 kugera 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi, 10.
Ikibazo cy'amazi ni ikibazo gikomeye mu Burundi. Kubwishami igishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryita abana ku isi UNICEF, abantu 2 kuri 5 mu Burundi ntibaronka amazi meza. UNICEF ivuga kandi ko indwara zifatiye ku mazi mabi ziri mu zihitana abana benshi mu Burundi mbere y'uko bashikana imyaka 5. Ni ikihe cyokorwa kugira icyo kibazo gitoregwe inyishu? Ishyirahamwe A Big Good Foundation ry'umuririmbyikazi rurangiranwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Beyonce yaratanze inkuru nziza ku vyerekeye gufasha gutorera umuti ikibazo cy'amazi meza mu Burundi ku munsi wa 5 w'indwi turangije. Iryo shyirahamwe ryatangaje ku munsi wa 5 w'indwi irangiye mu gisagara cya New Orleans muri Leta ya Louisiana aha muri Amerika ko ribikishije mu mugambi waryo Big Good for Burundi rizokorana n'ishyirahamwe UNICEF mu mugambi wo kuronsa amazi meza abantu bagera ku gice cy'umuriyoni. Nizo rero tugiye kuganira mu kiganiro cyacu muri Sanga cuno munsi. Kaze kandi mwese mu kiganiro cyacu mu duterere ibyimviro. Nimero yacu ni 2 4 1 9 9 3 1. Tubanze dutega amatwi inkuru ivuga ku kibazo cy'amazi muri komine Bukeye intara ya Muramvya twateguriwe na muganzi wacu Diane Ndonse ari mu Burundi.
Abanyagihugu baba mu micungararo y'ivuriro ritoyi ry'Inyarucamo muri komine Bukeye baridoga ko bataronka amazi bakoresha igihe bagiye kuyivuriza ko ivyo bibasaba gukoresha ayo barinze kuja kuvoma mu mabomba. Bababazwa n'ingene icyo gikorwa kibasonga mu kubacumukuza. Abavyeyi bahibarukira bavuga ko bataronka amazi boga. Abagwarije mu bitaro nabo bakavuga ko bataronka uwo basigarana umugwayi. Aba ni bamwe mubayaze n'Ijwi rya Amerika.
Hari aho urwaje uburembye bidakunda ko byisigarana. Urumva ngo araza amazi turazifise.
Urumva sisi bakwerekeza umubyeyi kwa muganga na mana baherekeje. Umubyeyi yibarutse muganga akutama bijya biri nyine bitegeje ko nyine umubyeyi abigira neza. Cyandabizana ahantu mu cyoko. Nta amazi ari nta bombure hadukoresha.
Iyo ngwane tubabona yuko menga kuryo vuriro byari bikwiye yuko menga umubyeyi yonka dushe acaje ashobora kwambariramo akaronka dushe akagenda yigetse neza.
Muri iki gihe amazi yabuze ni ukuri inzungu baradigira kubera amazi acaba make.
Ubu bukene bw'amazi butera ingorane cyane ababyeyi bahibarukira cyo kimwe n'ababa babaherekeje. Abakenyezi bakuze baherekeza abakiri bato kwibaruka bababazwa n'ingene bataronka aho bamesurira impuzu zifise umucafu w'uhejeje kwibaruka. Aha ni mu gihe bibasaba kuja mu ruzi kabereza bita mucogo ruri mu mwonga uri nko ku kilometero y'ivuriro rya Nyarucamo. Adrienne Kenese umwe muri abo bakenyezi atubwira uko amaramazwa no guhurira n'abana batatahura ibanga ryo kwibaruka ku ruzi kabereza.
Nanurumva tumaze kujya mu ruzi hari igihe ugenda nk'umugahura nk'urugwaruka rw'abana nk'irya micafu nk'iki urumva birateye isoni. Byiza mu turondera ibihombo nyine tukaronka amazi y'ibyo bikorwa byavyo ko ari nyine bitoroshe hajya kwicura hiherereye.
Abanyagihugu bo mu karere uru ruzi kabereza rucamwo bafise amakenga ko ingwara zituruka ku isuku rike zishobora kubabangamira na cyane cyane abana.
Jemesenga ariko uri hari yepfo hari akwisengero ntamenya je utandiko ndagiye shobora no kuyanwa n'umwana ashobora kuyanwa yanyotewe urumva abari karanwa ingwara abari karanwa ingwara kandi ndaboga bashaboga amazi mabi.
Amakuru dukura mu bakozi bo kwivuriro rito y'Inyarucamo nuko ubu bukene bw'amazi buhamaze imyaka ibiri bwavuye ku muringoti wayahashikana waciwe n'abanyagihugu. Uko kumena kwavuye ku gashavu bari bafise kuko amazi abarengana nabo bayakenye ku mitumba babamwo. Umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Murambya ajejwe ibibazo by'ubutunzi Mbazo Mutima Laurent avuga ko bariko baragerageza gukemura ico kibazo. Aha mbere agahamagarira abanyagihugu kubaha inyubako rusangi.
Turafite ibibazo bimwe bimwe by'amazi mugabo gerageje kuraba urugero amazi dufise mu masoko yego amabomba nitwava ko arakwira hose mugabo tubutubikora kuri za rusengo mukeye yego kubera hari mitumba ihananiye yegereye kibira kiryo vuriro amazi ahashika bigoye. Mugabo twibaza yuko mu minsi iri imbere amakomine ariko aragerageza mu migambi bashyira mu mapcds barabiteguye gusa baracarondera uburyo bwo kubikora. Kama twateye akamu abanyagihugu ko boza barakingira inyubakwa rusangi n'amazi arimwo.
Nubwo intara ya Murambya muri rusangi ikenya amazi amakomine nka Bukeye na Mbuye hamwe no mu gisagara cyo kumugwa mukuru w'intara niho habangamiwe nubwo bukene bw'amazi. Isiguro nuko utwo duce turi mu mitumba ihanamye aha amazi asaba uburyo bwinshi kugira ngo ahashike ariko kandi ibintu biruko mu gihe intara ya Murambya isanzwe yegereye ikibira cyateza. Imurambya mu ntara hagati mu gihugu Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Turagushimiye Diane Ndonse. Kuri iki kibazo twatumiye Apollinaire Sindihebura umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe gukwiragiza amazi meza n'isuku mu gihugu hagati mu Burundi. Twatumiye kandi Jiribetu Habonye ayoboye Fondation Gazelle akaba ari mu gisagara cha Austin mu ntara ya Texas ngaha muri Amerika. Turaganira nabo kuri ico kibazo rero c'amazi meza mu Burundi. Tukaganira no ku vyerekeye kugemye ico kibazo ico fashwa gutoregwa inyishu. Tuvuga no ku mugambi ishyirahamwe ry'umuririmbyikazi Rurangiranwa Beyonce riciye mu mugambi Big Good for Burundi yemeye gufashanya n'ishyirahamwe UNICEF mu Burundi kugira ngo bagerageze kuronsa amazi meza abanyagihugu. Ndabaramukije mwese batumire banje.
Ndabaramukije.
Nashaka ntangurire kuri Apollinaire Ndihebura. Nibihe mumaze gushika ko mu gikorwa cyanyu cyo gukwiragiza amazi meza n'isuku mu gihugu?
Murakoze cyane kuri ico kibazo. Mu mugambi wo gukwiragiza amazi meza mu gihugu hagati nk'uko ibiharo twashoboye kwegeranya bibyerekana nuko dusanga ko ahatari hake ufatiye ku biharo byo hagati na hagati abantu bashika 60% nubwo nka 3/5 boba bafise amazi meza. Mugabo ibyo iyo tubivuga kuvuga ko bidushimisha kubera ihangiro riri hejuru cyane aho twategereza kugera. Rero nk'uko meje kubivuga hari byinshi byaranguwe, imigende y'amazi yagiye yubakwa hirya no hino canke za rusengo zagiye zubakwa ibyo twita source aménage kugira ngo amazi meza ashobore kuboneka. Ariko uyu munsi ikintu kiduhanze kandi twitwararitse cyane nuko ayo mazi yo kwegera hafi y'abayakoresha mu yandi majambo kugira ngo abaja kuvoma bagenze urugendo rurerure bagabanuke cyane ku rugero rushimishije.
Umuntu arabye nk'iki kibazo muri komine Bukeye nk'uko mureko murabivuga abavuga bidoga bavuga ko bateza kuja kure kurondera amabomba bavuye ku bitaro muri iyo ntara ya Muranza. Nikiye mwakora kugira icyo kibazo bitore ku muti?
Ku bijanye n'aya mazi kuri iri vuriro nk'uko babivuze bumvise ko hariho umugende wahora uyashikanaho mugabo atakiyashika kuko abajejwe intwaro nakurikiranye inkuru numva babigarutseko nuko ahanini hari cyari gukogwa kandi coroshe cyari gutuma amazi baba abo mu nzira canke iyaja baguma bayaronka byari byoroshe cyane kurahura ku mazi arahasanzwe no guha kubari batayafise gusumba ko baca umuringoti uyajana kuko iyo bayaciye ku minsi hera ni kwinyubakwa zitera zigira zizononekara rero twebwe kuva tubimenye ababijejwe abo dukorana bariko bakora ibyo bakugira ngo turabire hamwe ico kugwa maguru masha kugira ngo iryo vuriro ibandanyiro nka amazi neza.
Murakoze reka tuze kuri Gilbert Habonye ufise Fondation Gazelle mu bisanzwe ifasha mu vyerekeye ubunonotsi ngaha muri Amerika mu ntara ya Texas mu gisagara cya Austin mugabo iryo shirahamwe ryanyu kandi rikaba ririko rirakorera mu Burundi muri iki gihe mu gufasha kuronsa amazi meza abanyagihugu mu Burundi mwo tubwira ibyo mumaze gushika ko naho mukorera mu Burundi.
Nagomba cyane cyambere nagomba gushima kora mwadutumiye icya kabiri kubona uyu muririmbyi ashoboye kujya mu Burundi gutanga amazi n'ikintu twakirana akamwemwe cyane ko n'umuntu akomeye ashobora kuzofasha Burundi biduha ingufu cyane cyane twebwe twatwo turatanga amazi ibyerekeye Gazelle Foundation no gutanga amazi mu Burundi gusa hari ingorane nyinshi mu Burundi ariko icyo dukeneye cyane caba kwari gutanga amazi rero ndiko ndumviza nk'aba bantu bo mu bukeye izo ngorane bafise nico kiduha ingufu iyo turiko turakora kugira izo ngorane tizizosubire kugaruka kugira izo ngorane duhaye amazi abanyagihugu bamenye ko amazi arayabo hanyuma ntidusimbe n'umuntu n'umwe tumenye ko umuntu wese yaba aho uri hose gezwa kuronka amazi nicyo gituma jewe nkiri muto igihe naja ku ishuri nta mazi twari dufite mu ishuri nta mazi twari dufite mu nzira kugenda ku ishuri hariho ibitaro n'ibyo bitaro ntibyari bifite amazi sinzopfa nibagiye ingene umunsi umwe mama yaragwaye turamujyana kwa muganga baca tuye ngo nta mazi ahari tugenda kuvoma rero ibyo bibazo iyo bigarutse mu mutwe wanjye ngaca mbona ko bikiriho mu Burundi ni ibintu bimpa ingufu cyane rero twebwe Gazelle Foundation tumaze guha amazi abantu 70,000 tukaba dukorera mu ntara ya Bururi ahantu hitwa Isonga umugambi dufise no guheza intara ya Songa yose umunyagihugu wese ahuri hose kuronka amazi ibyo twasoboye kugira nuko ahantu bahora bagenda kuvoma amazi byari ibirometero 4 ubu la distance kwa igabanuye agenda metero 400 amashuri twebwe utanga amazi mu mashuri cyane cyane ahantu hari abantu mu mashuri mu masengero ku masoko hama no mu munyagihugu sinobabwira ingene aya mazi ariko agira akamaro kanini cyane cyane na cyane cyane abapasoni n'abana aribo bari basanzwe bavoma amazi n'ibintu biduhimbaza cyane bitunezera cyane rwose.
Murakoze reka tugaruke kuri Apollinaire Sindihebura byanse mu byatangaje yavuze ko kuronka amazi meza ari uburenganzira ngendegwa ko uhaye abana amazi meza utaba ubahaye ubuzima gusa uba waronkeje amagara meza na kazoza keza mu byumvira kweki ico cyumvira shikirije mu kibona gusa.
Murakoze cyane icyumviro wo muririmbyi kazi yashikirije kiratomoye gihuye n'ibyo rusanzwe dutahura kandi twisunga muri iki gisata cy'amazi meza n'isuku mu gihugu hagati na birya iyo amazi meza abuze aba intandaro n'izindi ngorane nyinshi na cyane cyane indwara zituruka kubura amazi meza cyanke ziva ku isuku rike rero ni icyumviro cyo gushima cyane ko yiyumviriye gukora muri ico gisata naho kumbure twebwe kubitwerekeye atavyo turamenya ukuye ko numvise ko ari inkuru yatangaje ku mugaragaro.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ntu kubitire ku bariko baradutega amatwi, hari uwo dufise yitwa Aaron. Aaron, muratwumva?
Ndabumva.
Mufise ikibazo canke icyumvire muterera?
Ese kibazo urabona mu bijanye n'amazi kenshi usanga bariko baraharanira kubitwara mu bintu mu bisagara bakibagira yuko no mu mitumba ya ruguru abakenewe. Nagenda mubaze nimba bafise gahunda yo kubikorera mu gisagara yuko batora bakadogana na ruguru mu mitumba kuko usanga kenshi naho nyine abakenewe gose.
Eh, murakoze. Apoline mwamwishura.
Murakoze cyane. Nagira ngo ndamubwire yuko by'ukuri twebwe wanashaka mu bisagara ntidukorerayo ko turi kigo kijyega gukwiragiza amazi mu bihugu hagati no kuvuga ngo mu mitumba aho nyene basanzwe baba kuko hariho abandi bajeje gutanga amazi mu bisagara ni abo twita regidezo rero aho abona amazi yipfuzwa ahubwo twebwe niyo dusanzwe dukorera.
Murakoze. Dufise kandi ku murongo wa telefone Anise. Anise, uratwumva?
Ndabumva.
Mufise akabazo canke mufise ico muterera?
Arese akabazo n'ico nterera nagoma mpere ico nterera.
Eh.
Mubisanzwe turazi yuko amazi ari ubuzima. None ko usanga leta idaha amahera ajya ama komite kominalite zizaje kugira ngo agire abatunganye neza iby'amazi nibaza ko ariho hashobora kuba hava ingorane kandi urabona yuko batubagira n'amaforomasiyo. Hanyuma ikibazo nari mfise nk'umuntu iyo amazi aca mu rupangu agaca ayugara akayakoresha isiwe ntaje mu banyagihugu ahantu wa gute kuko nk'akarorero naracibugara mu munsi umwe nsanga hariho umuntu yubakiye ku matiyo ya regidezo amazi agaca ayugaranirayo akayogesha inka akayakoresha n'utundi dukorwa twiwe abanyagihugu bo mu micungararo bakayabura. None byaba bimeze gute ko ikibazo umengo cya radiyo iwabo igeze hehe? Hanyuma ikindi nacyo iyo umuhora w'amazi wishwe cyane cyane hariho umuhora w'amazi wishwe n'abantu bariko bakibarabara none urubanza rwabo rugeze ahantu bita mu kate. Murakoze.
Apoline mumwishure.
Murakoze cyane. Ku bijanye n'amafaranga yohabwa ayo makomite y'abakoresha amazi nk'uko yabivuze, nagira mbanze ndamubwire yuko uyu munsi icyo tugenda dusobanura ari uko inyubako rusange ni ubwa mbere na mbere ni ya nyene kuyikoresha ifitiye akamaro nyene kuyikoresha nk'uko nibaza ko abizi uwo yabajije ikibazo wa diseti nuko hariho amafaranga atavuna make cyane ukoresha amazi atanga kugira ngo rijya vomo rimwegereye ribungabungwe. Rero leta ntigaruka kubera ko niyibyubakisha ntigaruka gukora kugira ngo bibungabungwe ahubwo ho twebwe icyo dukora dukurikirana ingene abasanzwe bakoresha ayo mazi bariko bayabungabunga. Hanyuma yavuze kijyanye n'inyigisho zo kubakarihiriza ubwenge, izo nyigisho ziratangwa gusa ikihari tuduca tubitangira rimwe mu gihugu cyose tugenda tuva ahantu tuza ahandi tugenda tubakarihiriza ubwenge kandi turafite n'abakozi bo mu ntara basanzwe babakurikirana ku munsi ku munsi.
Mbaze Jibe, tuhabonye ku umwe mu batwumviriza yatanguye kubaza ikibazo ciwe Aaron ariko avuga ko mu bisanzwe ngo amazi adatangwa mu bice byo hagati mu mitumba hagati mu gihugu agarukira mu bisagara. Uravye uwo mugambi wanyu gutanga amazi wo mwishura ngo
no mwishura ko twebwe turi mu banyagihugu turi hagati mu gihugu n'uturi mu bisagara turi again ahantu hitwa Isonga. Ikindi nagomba nishure umushinga naya polinera siteko yadutanze amazi ubwa mbere tugitanga amazi abantu babona ko ari ibintu bya gusa ntibayabunga bu ama turabona yuko atacyo turiko turakora kuko abantu baraza bakavuga ngo yacime umurimi wanje ngo musigezwe kumpa ngwindusho hanyuma rero ubu rero ngena dukora imbere yo kubaha amazi hatangura kuba ibyigishwa ukabibabwira yuko amazi ara yabo amazi amaze kubashikira bazoyabungabunga ntagire uyonona ibyo mukaba mwabyumvikanye hanyuma kuri ubu rero babyakira neza aho twagiriye amazi aheze tugaca tubaha tukandikiranira na komine ikatubwira ati amazi yashikiye abanyagihugu nabo bakaba babyumvise akaba inyigisho nyine nyine bazoya bungabunga nukuri birakora cyane niko bigenda neza
muriko muravuga ko mumaze guha amazi abantu bashika 70,000 mu ntara ya Bururi mu karere ka Songa murangize Songa murafise imigambi yo gukorera mu bindi bice by'igihugu
ego turayifise iyo migambi icyambere na mbere aho gutambatamba ujaha twavuze tuti reka tubabe ibe an example abantu bose umuntu wese ahari aronka amazi hanyuma tumaze guheza uyu mwaka wa 2017 uheze tuzotandukira ahantu tuziko turiga ahantu baba bakeneye amazi cyane ego turahafise ariko sinditurahadetermina aho tuzoca tuja
murakoze tugabuke ku batwumviriza ku telefone turi kumwe na Eli uratwumva
ndabumva neza
mufise ikibazo canke icyiyumviro mushikiriza
ndabera kucyiyumvira hama merese ikibazo nukuvuga icyo cyiyumviro cyabo cyemanje ibisenguruka gose gerageje nko kusaba nko mu gihugu cyacu cy'u Burundi hari amazi usanga ava kure usanga nk'akarote nk'aho mperereye usanga amazi ava kure ugashika naho basura bayasoma isigo sinisagura amafaranga amajanini kumva uhase n'ukuntu ubuzima waba bugoye usanga n'amazi ageze kuri icyo giciro urumva ko amazi nayo aba yakiye mu zindi ngorane zitagiye kuri ingorane tukaba tunashaka ndababake rero nako nawe ndababake none ayo mazi bayabahera gusa abo banyagihugu kandi tukaba tunakomeje akabanyishuro yuko umugambi wabo woba utewe inkunga na leta twaje twanjye twarura
reka Apollinaire umwishure
murakoze cyane ahubwo nagira mbanze mpere kucahereje ko uyu iki kigo cacu so kuvuga ko gishigikiwe na leta gusa ahubwo n'ikigo cashyizwe na leta uburyo gikoresha kibuhabwa na leta kandi gikorera ku ntumbero leta itanze murumva rero ko gishigikiwe cyane na leta kandi gihuza n'imigambi ya leta kuko nicayo hanyuma ibindi numvise cyane cyane yavuze akenguruka hanyuma arabaza ati mbega ayo mazi muyatanga gusa ku by'ukuri mu kubaka inyubako z'amazi icyo dusaba cyane cyane ni uko bene kuronka umugambi abene igihugu borohereza umugambi kugira ngo uranguke neza nk'uko wo muri Fondation Gazelle yavuze tukabategura tukabereka yuko ari umugambi wabo uje ku nyungu yabo hanyuma rero kubisigaye nabyo nta kiguzi bisaba mugabo iyo twahejeje kubaka izo nyubakwa bamaze kuzishikirizwa niba basigaye bakwiye gukora ibisabwa byose kugira ngo bazibungabunge hanyuma zirambe muri ibyo rero bisabwa hari ibyo usanga bisaba uburyo butari bunini butavuna nicyo cyatumye mu mwanya uheze nariko ndavuga ko hariho uburyo buke begeranya kugira ngo ibombo ripfuye hari ibyuma byashubirijwe ahantu bavuga nk'amarobine sinzi ngo yavuga mu Kirundi bashobore kuyasubiriza usanga muri rusangi ari utwuma tugurwa amahera make mugabo ategereza kwibangikanya kugira ngo dupfuye badusubirize hanyuma rero leta ibicishije mu nzira yategekanije iraheza igakora ibikorwa nk'ibyo gusanura biba biremereye bataba bashoboye ariko ubundi nta kindi kiguzibe basabwa
nabo Gilbert habonye kuri Eli abaza ko ayo mazi atangwa ku buntu mu mwishura ngo
ayo mazi tiyatanga ku buntu nta twebwe turabaho bakeneye amazi nta kindi mugabo nkuko mushinga na haya Polinera bivuze tumaze kuyabashikiriza harabivyi igen harabivyi inyigisho ngene bazoyabungabunga turanababwira ko tazosubirayo ari arayabo barabi nyine bazoyabungabunga ntihagire uyonona nk'ibyo byo mu bukeye wumvise nk'umuntu akata amazi cyangwa abo biyahurira amazi ibyo byose turagerageza bakabibabumvisha ko aya mazi ari ayabose nta n'ikintu dusaba abanyagihugu haraba ibintu nokwita eshanje twabye amazi araheze amaseremoni y'amazi na iwanyu amaleji kominare igaca iba ariyo izokurikirana amaswidi ingene amazi ariko aragenda nta kintu n'ukuri
murakoze Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC muriko mukurikirana ikiganiro muri isanga kuri telefone kandi turi kumwe n'umwe mu badutega amatwi ariko bakurikirana ikiganiro Fidel uratwumva
Yego me nageze mwiriwe
mwiriwe mufise ikibazo canke icyumvire mushikiriza
mbona kabazo ama je nagire ubwambere honye n'inkenguru ko mugambe ndivuga n'umwiza ko ama ikindi nacho akuntu bo reba breva kazabahera muri interior bava mu ni kuvuga mu ntara zo hagati mu kutanga amazi bajya mu bisagara kenshi umuntu arebye bahera mu bisagara bajya muri interior nzi mpamvu kandi ikindi nacyo akandi kaba mumba ari bimutumire ariko bategekanye iki kugira trene ryo rimva hari igihanga barasa amazi trene kuko jewe ko ndabiba nta amazi dufite cyane wanzu hagiye igihanga ajya mu gihe
Deka Apolline arabishure Apolline
murakoze cyane ku kibazo Fidel abajije nkuko nari nabivuze twebwe ntidukorera mu bisagara turi mu gihugu hagati mu ntara zo hagati mu gihugu niyo turi icyo gituma nibaza ko yoshira makenga ibiriko birangurwa mu gihugu hagati amazi abari mu gihugu hagati hariya mu mitumba nyene nkuko yari ko arabivuga hanyuma aravuze ku by'ikiyaya cimbo twebwe mu gisata cy'iwacu tuvuga ikiyaya cimbo tuba tuvuga guhera ruguru muza cibitoke kumanuka gushika imakamba hariya mu Nyanzarake ku nkengera z'ikiyaga ariko mu nkundire ngire ko hambavu y'ikiyaya cimbo hariho akarere ka Bugesera kuvuga za Kirundo na za Muyinga hariho na Kumoso aho hose ibazo by'amazi birahaboneka cyane gusumba handi abajirira ati mbega hari ko harakugwa biki ku ruhande rumwe nko mu kiyaya cimbo ubunyene tuvugana yavuze gihanga mu ntango z'iki gice cya mbere cy'umwaka harayihubatswe yo imigende ibiri y'amazi yashoboye guha amazi ingo zirenga ibihumbi bibiri z'abantu bari begeraniye hamwe abari mu hafi y'ikigwati cya mahoro cya Kagwema abo baraye baronsa amazi turabona uduce twaho tutararonka hariho ibyigwa byakozwe bishira kuba byotanga amazi muri iki kiyaya cimbo kandi hariko harondegwa uburyo kugira ngo harangurwe ibikorwa bitari bike haba ahavuze mu kiyaya cimbo haba mu karere ka Bugesera canke no mu Kumoso rero no muremesha yuko mu minsi iri imbere ni jewe kubyo mbona neza ko hari bikorwa bizotangura kugira ngo baronke agahengekezo gasumba ako bafise uyu munsi
murakoze ubundi dufise ku murongo wa telefone ni Reverien uratwumva
yego ndabumva
mufise ikibazo canke icyumviro
bo cyane cyane icyumviro none numvise yuko abantu bazime bafisinze yuko batoha amazi abantu akakubaza igihe mukuyashikiza abo bantu agace bajya bahaba ikintu baba bafatira ko kugira barose nk'abo bantu amazi n'igihugu
mu mwishure Apoline
ndi ko yosubiramo kubera umurongo numva tarumeze neza
Reverien wabukiri ku telefone uratwumva
Yego ndabumva
mwosubiramo ikibazo ntiyabumvise neza Apoline
nari mvuze nti
Yego
mu abahitamo kugira batange babahayo mazi ikintu babisunga Baragu urabona kusanga ari ahantu henshi habura amazi kugira barabe impuze nk'abantu bari hayo mazi
nta kindi twisunga mu gutora ahantu ha hashigwa inyubako z'amazi atari uko ubwa mbere na mbere turabira ku rugero rusangi dufate nk'ubu dufatiye nko ku ntara kuri komine hanyuma tugaheza tukaja mu ntara mu komine tuba tubona ikeneye amazi gusumba izindi ndabivuze mu ncamake ngibyo ibyo twisunga n'ahandi nta kindi gusa ugiye mu idonido niho tutangura kuraba mbega gushika hariya nzoha amazi abantu bangana iki carimwe bizotwara uburyo bungana gute buca buva hehe kugira ngo dushobore kuhashika tushobore no guha amazi gitigiri kinini gishoboka cabantu no kuvuga ngo twisunga ubwa mbere aho akenewe gusumba handi murakoze
murakoze radio ijwi rya Amerika i Washington DC muriko mwumviriza ikiganiro muri sanga
muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi muntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'umuntu zame.
Mbanje kuramutsa bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Katijwi d'Amerika Washington DC ikiganiro muri sanga aho tubandanya kuganira ku kibazo cy'amazi n'abatumire bacu Apoline Sindihebura ayoboye ikigo kijeje gukwirakiza amazi meza n'isuku mu gihugu hagati icyo kigo kikaba kiri mu bushikiranganji bujejwe amasoko ntanga nguvu n'ubutare turi kumwe kandi na Gilbert twabonye wo muri Fondation Gazelle afise nawe imigambi ariko akorera mu Burundi bu amazi meza abanyagihugu tugaruke ku vyerekeye iki kibazo c'amazi amazi n'ubuzima nkuko twese tubizi mwako muravuga ko mu migambi yanyu mugerageza kumvisha abanyagihugu ko bategereza kubungabunga amazi nkabo bagerageza kukonona ayo mazi canke bibaza ngo hagiye gufashwa abandi bo ngo ayo mazi arabarenganye Apollinaire Sindihebura nikiye mukora kugira mwumvise abanyagihugu ko amazi ari ikintu gikomeye cyane bategereza kubungabunga
murakoze ubwa mbere ico dushimikira ko cyane no kubahimiriza no kubahanura atubikishije mu nzira zitandukanye haba gukorana n'abajejwe intwaro no mu yandi manama atandukanye dutunganya kandi turabikisha no ku bakozi bacu basanzwe bakora mu ntara bakabagendera bakabashikira haba habaye ikibazo bakihutira gushikaho kugira ngo bibutse ibyo tuba dusanzwe twarababwiye yuko inyubakwa ari zabo kuko hari uko byahora bivugwa mu minsi iheze kandi turashima cyane ko biriko birahera yuko amazi ngo ari ingabire y'Imana canke yuko inyubakwa zijanye n'amazi meza ari za leta ariko bigenda bihera ni nacyo gituma
nivyo byo konona izo nyubako bigenda bigabanuka nk'ingaruka nziza ibivuye ku mahimiriza tuba twagize n'amanama tuba twakoresheje canke ubutumwa babwaciye kubajejwe intwaro.
Nawe Gilbert habonye na fondation yanyu gaze mu gikorwa muri ko mugira cyukuronsa amazi meza abanyagihugu mu nyigisho mubaha kugira babungabunge ubwo buryo mwabahaye bwo ubwo kubaha amazi meza n'izi
icyambere turafise umuntu aduserukira ari i Burundi ahanyuma agahura n'abashike n'abajeje intwaro cyane cyane mu Stanhill n'abandi bashinzwe iby'amazi muri komini hamwe bakagirisha inama abanyagihugu kuko amaproje yose tuzokora aratonze turababwira nyine dogena zirakurikirana abazokurikira abagezweho hanyuma cyane cyane abapasoni twabonye ko ari byiza cyane cyane gushyiramo abapasoni kuko abapasoni nibo bavoma abana nibo bavoma abapasoni nibo bazi akamaro k'amazi cyane kuturusha rero abo bapasoni turabashyiramo muri ayo manama hanyuma ukagira icyo batereye hanyuma bakazofasha no kuyabungabunga.
Murakoze. Tubandanye ikiganiro cyacu muri Isanga kuri Radio Ijwi rya Amerika. Tugaruke ku bariko baradukurikirana baduteye akamo ku telefone turi kumwe na Adelin wiriwe
niwe cyane kose na mumiro amahoro
n'amahoro uri muri aka karere
ntara ya Rumonge i Burundi.
Mufise ikibazo canke icyumve mushikirizo?
Nashaka kubaza izo ntara none bize ko wabonye zikenya amazi intara ya Rumonge irimo hanyuma ni mugambi mwiza cyane kabisa ndumva ibintu byo gushigikira hanyuma abo bari muri bamwe bafasha nyene mu gihe ku bantu ushobora guhura bafite amasoko ni bamwe bubaka n'amabombo ya rusengo cyane ku masoko urakoze cyane rwose ndarindiye igitekerezo cyabo.
Murakoze Apolline.
Murakoze cyane. Abajije ikibazo cyiza ati mbega twebwe mu Rumonge twaba turimo ku by'ukuri nk'uko nabivuze ndiko ndavuga ku bijyanye n'akarere k'Imbo nk'uko abizi igice kinini kitari gito cya Rumonge kiri muri ako karere bisobanura rero yuko mu ntara twiyumvira ko vuba bwangu Rumonge irimwo nibaza ko sinzi ko norinda kuvuga ko byinshi ku kindi nacyo yavuze ashima kuri ibi byiyumviro no kuri uyu mugambi hanyuma akabaza ati mbega za rusengo gute za rusengo ziriko zirubakwa no gushika kuri uyu munsi mugabo nk'uko nabivuze dutangura ikiganiro turiko tugerageza kuraba ukuntu amazi yo kwegera kuko nko mu byo twisunga mu gitabo twisunga mu gutanga amazi kivuga yuko ari byiza cyane yuko umurundi wese yogira ahantu yo bavoma ku metero zitarenze amajana atanu wavoma ku metero amajana atanu rero akaba ariwe yitwa yuko avoma kure byumvikana rero yuko naho rusengo turiko turazubaka ntiduca tuvuga ngo turahejeje tutaragera ahantu abantu babavoma hafi hashoboka mbere no gushika mu mazu yabo.
Hari icyo mwabivuga ko namwe Gilbert babonye?
Natwe nuko nyine dukora twebwe turafise abayinjiniyeri bagenda mu mitumba bakaraba presiyo y'amazi amazi ngene angana hanyuma naho azoshika icyerekeye cy'uwo mushinga ntawe Apolinaire avuze turabye ku byo tumaze gukora ahantu harehare abantu bagenda ni ukuvuga imetero amajana ane rumva ko twegeranye ni ukuri turabye ingene umuyinjiniyeri badufasha kujya kwiga amazi amaze gushikira abanyagihugu ntaza kame kuko byinshi na byinshi byo tubona ni uko amazi yakozwe kera cyane icyo ni ikintu tutavuze amazi yakozwe kera cyane sinibaza yuko sinibaza ko bari bayakoze neza bari bavize neza ariko ubu biriko bigenda neza mu ntara ya Rumonge mutenyenye tuzoshikayo ntituri kure y'iwanyu tuzoshikayo nuko tuko dukora cyane kuya tuzoshikira tuzi neza tuzoshikira ariko tuzoshikayo mutenyenye
unavuze Shilipe unavuze ko uburyo bwari bwakoreshejwe kera mu kuzana ayo mazi butari bwifashe neza mwovuga akanenge mubona kuri ubwo buryo niki icyo muri ko murakora ubugi gituma ubwo buryo bumera neza kurushiriza
cyane cyane nk'ahantu turiko turakora icyadutumye tuguma cyane ahantu hamwe mu ntara yose iheze ikomine yose iheze nuko twabonye uhaye amazi uhambwa cusimbira mu yindi ntara uburenganije twe tugomba ko abantu bose baronka amazi na cyane cyane twahereye ku batwa abatwa n'abantu bibagiwe cyane ata muntu n'umwe yabiyumviye twe niho twahereye tubaha amazi kugira tubagarukanire umwizero hanyuma turiko turarondera nyine twoha abandi mazi twasanze hamba amarobine ahagaze gutya amazi ataza icyo byavuye ko rero ni etide baba bagize avant ubu rero imbere y'uko dutanga amazi dutangura kubona neza yuko etide yabaye amazi azoba menshi azoshikira abanyagihugu hanyuma bose bagashobora kuvoma atangora
murakoze dufise kandi ku telefone Adelin Mwantunga Isaac uratwumva
yego ndabumva
mufise akabazo canke icimvura muterera
bo nagomba kubaza gatoya bo nagomba kubaza umutumire jewe ndi mu ntara ya Bururi igome muri komine ifatanye no komine ya Songa bo nagomba kubaza umutumire yuko nimba byoshoboka no muri komine buriko bashaka gukorerayo
mereka abishure jibe umwishure
kuna ikibazo cy'amazi cyakunze
reka Apoline mwishure kuko jibe asanzwe akorera muri Bururi
murakoze cyane biberi numvise ko akora mu Bururi ariko muri komine Songa uyu nawe abaza ati none muri komine Bururi bite twebwe turi mu gihugu cyose turabizi igihugu cyose hanyuma tugaheza tukaja nkuko nabivuze kare tugenda twisunze aho ubukene buri gusumba ubundi nk'ubu umvuze muri komine mu ntara ya Bururi duherutse kurungika abugwi ugira icigwa kugira ngo urabe ari ahantu hari nk'uko ribere yaraheje kubivuga igisagara c'abatwa turiko twifuza yuko nabo baronka amazi ko n'uburenganzira bwabo bisobanura rero ngo mu ntara ya Bururi no muri komine Bururi naho hari ibikorwa turiko turangurirayo ntidusha dushika ku mitumba yose mugabo turiyo nk'uko turiko dukorera n'ahandi no muhumuriza rero yuko mu Bururi naho turiyo
murakoze
ahubwo nagira munkundiye ngaruke kuco mutumire mugenzi wanjye yarahejeje kuvuga kubijanye naho usanga amazi atagishika ku by'ukuri hari bituma byinshi bituma kumbura amazi yubatswe haciye imyaka 20 adashobora kuba gishika iyo yategereza gushika naho inyubako zaba zigaragara nk'izikomeye ni murabizi ubu hari ikibazo gikomeye kijanye n'ihindagurika ry'ibihe bituma rero amasoko agenda agabanuka ugasanga amazi masoko yaragabanutse hari aho rero usanga bituma adashobora gushika aho yahora ashika kubera ko yagabanutse mbere n'ikindi kigira kabiri yuko usanga bayakoresha mbere n'abayakoresha ubu batangana bariyongereye cyane kuko nk'abantu bayakoresha mu myaka 2015 usubiye ngurabe hari aho usanga ahahora hitu hari inzu imwe imwe hasigaye hari gisagara amazi yakoreshwa n'abantu bake ugasanga baragwiriye bigatuma rero kumbura bari ku mpera badashoka bashikirwa nibituma byinshi rero harimo n'icyo yavuze koko ndacemera rero nibaza ko ahubwo nk'uko
bivugwa ari naco dusigaye dukora ubu no kuturabira ku murindi ugwirana ry'abantu yagukagira isagara kugira ngo ibyigwa bikozwe bibe byomara igihe ico twita ikiringo c'ubuzima bwa proje iyo na bw'umugambi ico naco kiri hagati y'imyaka 15 n'imyaka 20 ku mugende w'amazi canke ku nyubako y'amazi iba yubatswe.
Murakoze. Dufise kandi ku telefone Gerard wiriwe utubwira aho uhamagaye uri? Uhamagaye uri he? Umurongo wawe wa telefone umeze nabi. Eka turagaruka nitwashobora umurongo wawe umaze kumera neza. Dufise Ferdinand ku murongo wa telefone. Ferdinand wiriwe? Ferdinand, uratwumva?
Ndabumva.
Wiriwe, uhamagaye uri he?
Mamagaye ndi mu Rutana, komine Giyazi.
Ufise ikibazo canke icyiyumviro uterera?
Yego, ma, niyo tuvuga ibintu bijyanye n'amazi meza n'icyiyumviro kwanze. Ikigo turavuga ku bijyanye n'amazi meza ndatangara cyane kuko ngari ntara zibagiye izina cyane cyane urabye ntara z'ubuseruko bw'u Burundi. Abazali b'abantu kumbure baba bagizwe ayo marigi kominari ikintu bakora nimba badakora nibabakure ku kivi babakure ku kivi baza n'abantu bashoboye gukora bashobora gusoresa amazi meza tuba tugashima ko hari imisozi myinshi dufatiye inyuma komine ya Kinyinya ya Gisuru reka na komine Gihari yo muri Rutana usanga amazi ari make make cyane nkaca ntinibaza mbega ntari giri ubwo burere byageze gute kugira ngo twibagize ku rugero nk'uru wenyine kandi amasoko atabuze habuze ko amafaranga yamara atozwa y'amakarisi y'amazi ku mwaka ayo mayera atozwa akora iki ikibazo cyanjye gihagaze ngaho kuko bariza babatumire rero kumbure uretse n'ayo mashyirahamwe afasha nabo bambwire basanzwe baca bashyikiriza imigambi ko ayo mashyirahamwe arafashaga dukorera amazi akayashyikiriza rigi kominari baba azobore baza kugendera hariya abantu bashyikiriza amazi kumbure n'imba
kabishure Apolline mwamwishura
kandi murakoze nagira mbanze mpere kukumuhumuriza yuko nkuko nabivuze nimba yakurikiranye ikiganiro kuva ku ntango navuze uburere intara kama z'u Burundi ikenya amazi gusumba izindi muri izo kumoso asanzwe aherereyemwo irimwo binaco gituma mbere mu kwezi guheze kwaheze kwa gatanu twaragizeyo urugendo jewe ndishikirayo turi kumwe n'abandi tugiye kuraba icokorwa kugira ngo na Giharo nayo ironke amazi yaba Giharo yaba ikinyinya yavuze hari niza tavuzanya bitsinda n'izindi twarahagendeye kugira ngo turabe ingene boronka amazi kano mwizeza yuko vuba ngo mbere muri uku kwezi mu gice cya kabiri cyako hari ibikorwa bizotangurayo yorema rero ku ruhande rumwe hanyuma ku bijanye na regi kominari ishyirahamwe ry'amazi muri komine nagira mbanze nsobanure yuko mu bisanzwe ishyirahamwe ry'amazi muri komine ntirijejwe kubaka inyubako nshasha ahubwo rijejwe kubungabunga inyubako zihari n'uburyo ryegeranya uba ari uburyo nk'uko namye ndabivuga kare bwo kubungabunga zijya nyubako kugira ngo icyapfuye gisubirizwe ahabaye akagorane gatoya gashobore gukosorwa tutarinze gushikayo rero si amafaranga yo kubaka bishasha nk'uko ariko arabivuga ariko n'amafaranga yo kubungabunga ibiba bihasanzwe rero nibaza ariko yiyumvira ku ibyo shyirahamwe ntiyo yiyumvira nk'ibyubaka bishasha kuko sico rijejwe hanyuma natwe turi ku kivi turiko turakora kuko nabivuze mu minsi iri imbere nibaza ko bazabona abakozi bacu bagezeyo.
Murakoze. Reka Gerard yagarutse ku murongo wa telefone. Gerard wiriwe?
Wiriwe ndaje ubu.
Ndabumva mwavuze ko mwahamagaye muri Rumonge.
Yego.
Mufise ikibazo cyangwa icyiyumviro?
Icyiyumviro nashaka gushyikiriza ni uko abarundi bomenya yuko kuzizima amazi y'abarundi amazi abarundi bakoresha ari ikintu cya mbere cy'ingenzi ku isi y'ubuzima n'ahantu hose hari amazi y'u Burundi kuko
ko yindi bihugu barumva ubugaragwa iki ariko ngaha mu Burundi kigiye n'imigezi n'ingingi itagisubirigana iyo kwaki yuko abarundi kandi abavandi bakishima bafite na gusa kubera aho kanuje dufite zema afite kukaranga amazi y'abarundi ko nari mbeja ego mse abahita ubu batumire yavuze yuko hariho intara no kubizangiritse ibyo nta kubideha hariho mu zara kumoso baraba ukingira abantu babayeho ukagukisha agahinda nako rero mu mwenge ni kwasi da inguma yarangu bantu aba abantu basinywa amazi zema umuntu uje yamuzi uje ayo kuse nk'ahantu yavuze yuko bari kora kugira ngo barusi kuko
murakoze tugaruke kuri Apollinaire Sindihebura mwako muravuga ko ihindagurika ry'igihe y'ibihe rigira ingaruka ku mazi nkaho hari hashizwe amabomba kere kuzana amazi amazi atakiyashika muravuga no kwiyongera kw'abantu ibibazo nk'ivyo mu kigo cyanyu muri ko mugerageza gute guhangana navyo
murakoze cyane ibibazo nk'ivyo nkuko nabivuze ubwa mbere umuti wa mbere wavyo nuko tugerageza gukora ivyigwa twisunze waba umurindi w'ugurirano ry'abantu canke twisunze uko turiko turabona ibidukikije ibihe biriko bihindagurika n'ingaruka bigira ku masoko y'amazi tugahezere tukimvira tuti ko bimeze gutyo uyu munsi ejo bizaba bimeze gutya kugira ngo rero twirinde ko abazaba baharejo basanzwe twiyumvira ko bazaba bangana gutya batazohava babura amazi reka dukore ibyigwa gutya na gutya umuti wa mbere nuwo hanyuma twebwe naho tutajejwe ibijanye no kubungabunga ibidukikije mugabo iyo turi ko twubaka inyubako z'amazi turakingira amasoko kugira ngo kwa ntavogegwe ariko kandi no kugira ngo aho amazi asanzwe ava kugira ngo ayo masoko yaronke naho nyene ntiyahungabane cyane
murakoze dufite kandi Abbas ku telefone Abbas wiriwe
amahoro
uhamagaye uri he
ndi muri professor wigi muri katika sanda
mufise ikibazo canke icyumviro muterera munyarutse
yego ni icyumviro izabre mamazi arakeneye ngaha mu rugi hari ahantu henshi usanga hariho hubatswe amabomba mbwa amabomba arubatswe mbwa nta mazi ariko nta mazi ahari ndibaza amazi n'ikintu kimara mu magara y'abantu kuko amazi ndabura usanga n'amagara abantu atagenda neza bura rero nka amabomba bubatse amazi ataye atariyo bakarufasha amazi akazamwo kuko ari abantu bo muci beshe usanga tuvoma mu bitoro n'ibyo bitoro mu muci kirinze rigera ibyo bitoro cha bikama budufasha rero bako ariko nakwiyagiza amazi mu gihugu cyose budufasha kara amabomba bubatse amazi ahari bakadufasha vraiment amazi bakaduha kubera usanga umuntu akaza kuvoma kwa mabombo usanga batanga amafaranga aho usanga bamwe bamwe batigishije bagusanga biramagwe ko amazi meza ugasanga ariko akoresha amazi yo mu ngazo ebo dufasha rero bakara ukuntu bakwiragiza niba amabomba amwe arubatswe mu gabo usanga amazi atayo akaya hari udufasha n'ingo ha mu rutu na twebwe aho amabomba bubasa amazi arimo bakadufasha amazi bakashyamo wagize neza
murakoze Apolline mu mwishura
cyane ikintu numvise yashimikiye ko nuko yoronka ahantu avoma kandi adatanze amafaranga nagira ngo nongere kwibutsa icyo navuze ubwa mbere nuko inyubakwa twese twokumva ko ari zacu hanyuma umuntu aherereye agakora ibyo asabwa kugira ngo izo nyubakwa zirambe zimare igihe kirekire
kukaba nkako ahantu hatari hake usanga amazi yarakamye cyangwa atakiyashika akenshi usanga byavuye kwifatwa nabi zinyubako acanye ku buryo bwari bukenewe bwari gutangwa na bene gukoresha amazi kugira ngo bibungabungwe gutatanzwe kandi kibabaje nuko iyo birinze bishika kuri ubwo rugero usanga kugira ngo bisubire gukora leta itanga amafaranga menshi kandi hariho uburyo zari kubungabungwa kandi zikabungabungwa na benezo zikaramba zidatwaye uburyo bwinshi mugabo nkuko yari ko arabivuga twebwe turi ku kivi turiko turakora kugira ngo tugerageze ahashoboka hose amazi ahashike nkuko namaze kuvuga n'ibituma bitandukanye nkavuga n'umuti turiko turabitorera numva rero nosubiramwo nkamubwira basi yuko byukuri hari biriko birakogwa kandi ko buke buke bazogenda babona impinduka nziza.
Gilbert wabonye mwovuga iki ku kibazo cha basi?
Nashaka gutakunganira ibyo mushinga na Polinera avuze kuko twebwe turiko turatanga amazi n'ukuri siko turitanga kugira abanyagihugu benshi bashobora kuronka amazi izo ngorane zose twarazibonye aho usanga ibiro amarobine ahagaze atakirimwo izo amayitide yose turiko turayagira mugabo par example nk'uyu mwaka dufite umugambi wo guha amazi abantu 18,000 kugira rero bishoboke iki ni ikibazo nagoma mbaze umushinga na haya Polinaire jenda kundi biharuro murashobora kutubwira rabye biharuro murashobora kutubwira kuntara navuze ko abantu batatu kuri batanu aribo bafise amazi nawe murabye ibyo biharuro murashobora kutubwira intara kuko niyo nka twebwe twoheza nka Songa byo dufasha ahantu twoca dutandukira kugira dushobore gufasha abantu benshi.
Okay, mu mwishure Apollinaire
nagira mbanze ndamushimire cyane kuri ico kibazo nibaza ko ibiharo ndabifise ikomine ku ikomine intara ku intara kandi numvise ko yavuze yuko hari abantu basanze bakorana babaserukira uretse ko twabye twifuza kubonana nabo ahubwo nagira mbonere hakaryo ko kumusaba ngo abatubwirire begere bazoze tubonane hanyuma tubahe ibiharo byose boba bakenera kugira ngo bashobore gukora neza umugambi wabo. Mugabo mu ntara ya Bururi uko ibiharuro twari dufise byerekana yuko intara ya Bururi iri ku rugezo rwa 75% mu bafise amazi ariko aho onca mbanza gusobanura kuki ibyo biharuro bingana gutyo ntibisigura ko Songa baba bageze ngaho canke za Matana Bururi baba bari kuri urwo rugero haraho usanga biri hejuru cyane haraho usanga biri hasi nicyo gituma rero ibyiza no musaba nti aturungikire uwo muntu wiwe azoze tuvugane hanyuma tumuhe ibiharuro byose yoba yifuza kugira ngo bimufashe gutegura uwo mugambi neza kuko iyo dushyize ingufu hamwe niho dukora byinshi dusumba.
Nibaza ya vyumvise ama Gilbert tugiye kurangiza muri make tugarutse kuri uyu mugambi wa Alliance wo gufasha ubi good for Burundi mwumvirize ibibazo batuye bashoboye kuduhamagara mwibaza ko umugambi uzogerageza kubafasha kuborohereza muri ivyo bibazo byinshi bashikirije muri make cyane
nukuri uwo mugambi wa be good for Burundi ni umugambi no bwo tunejeje wadusimishije cyane kuko urabye bavuze ko mengo ni miliyoni icyo cy'imiliyoni kizoronka amazi nibaza ko aba bantu bose biyumvira kuronka amazi ko azoshobora kubashikira nibaza ko ari umuhezagiro w'Imana kubona uyu mupasoni yashoboye kuja mu Burundi kuko n'abantu bake babigira rero byadusimishije cyane.
Murakoze hari mu kiganiro muri Sanga aho no munsi twatumiye Apollinaire Sindihebura umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe gukwiragiza amazi meza n'isuku mu gihugu mu Burundi na Gilbert habonye abayoboye Fondation Gazelle kwa kutuvuga ku kibazo cy'amazi meza mu Burundi turabashimiye batumire bacu. turashimiye na mwese mwashoboye gukurikirana iki kiganiro.